Haruko Agadi Magara Amagara Agatawa Ho Abagaine Nabo Muhendo Umusi Nanomi Guru.